radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese namwe bagenzi turi kumwe kuri uno munsi wa mbere. Itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2020 kuri mikoro muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Ibiduhumuriza nk'umukandida nuko televiziyo Burundi na radio Burundi yo dufata twese kumwe. Narabonye igihe twaja gushikiriza byangombwa muri seni twabonye ko hari ubudasa.
Uyu ni umwe mu banyepolitiki ariko baritegura kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanije mu Burundi mu kwezi kwa gatanu. Baridogera iradio na televiziyo by'igihugu ko bidaha umwanya ungana abanyepolitiki bariko baritoza. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Turi kumwe n'abagenzi bacu muri studio, Geoffrey Mutagoma na Diane Ninahazwe. Umushikiranganji wa Sudani Abdallah Hamok yacitse ku icumu inyuma y'igitero cagizwe n'abantu bataramenyekana ku muduga yararimwo kuri uyu wa mbere. Geoffrey.
Ibyo Riana, Minisitiri w'Intebe wa Sudani Abdallah Hamdok yarusimbutse nyuma y'igitero cyagabwe n'abatazwi ku modoka arimo kuri uyu wa mbere. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yavuze ko ameze neza kandi afite umutekano, abiherekeresha ifoto ye aseka. Televiziyo ya Leta yavuze ko Abdallah Hamdok yari mu nzira yerekeza ku kazi, imodoka ye n'izari z'abamuherekeje zikaraswaho ibisasu biturika. Nta wihishe inyuma y'icyo gikorwa wigeze akigamba. Televiziyo ya Leta yerekanye imodoka ebyiri mu zabari bamuherekeje zashwanyaguritse zishwanyaguwe n'icyo gisasu. Umuyobozi w'ibiro bye Ali Bakhit yanditse ku rubuga rwa Facebook ko ntawakomeretse. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri Khartoum yavuze ko yababajwe n'icyo gitero.
Ahandi naho umuntu wa mbere yahitanywe na virusi ya corona muri Afrika, Diane Nahazatugira ibindi.
Oriane, uwo mugabo w'imyaka 60 akomoka mu Budagi yashengereye muri Misiri, yari yashitse muri ico gihugu mu ndwi iheze. Ibiharuro vyashizwe ahabona uno munsi bikemezwa n'ishami rya ONU gitahamagara y'abantu OMS vyerekana ko muri rusangi amaze guhitanwa n'umugera wa corona ari 3,508, mu gihe abawanduye baharurwa mu 110,560. Tunabane Afrika kugira ino saha iharurwamwo abanduye 90 ku bihugu 100 bivugwamwo ubwandu bwa corona. Ibizi imbere y'ibindi n'Ubushinwa iyo virusi yatanguriyemo, Ubutaliyano, Korea y'Epfo, Irani n'Ubufaransa.
Andi naho imiryango itegamiye leta n'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Bushinwa no mu bihugu byo hanze irasaba ibisubizo ku perereza ry'Ubushinwa ku byerekeye umushinwa Li Wenglong, umuganga w'Umushinwa yabaye wa mbere mu kumenyekanisha yuko hariho ikiza cy'ingwara ya coronavirus. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma aratubwira ibindi.
Umuryango Citizen Power Initiative for China ubarizwa Washington DC urasaba ubutegetsi bw'Ubushinwa gushyira ahagaragara ibyavuye mu iperereza ryakozwe ku rupfu rw'uwo muganga. Uwo muryango uravuga ko bitakagombye gutwara igihe kirenze ukwezi. Uwo muryango kandi urasaba ko mu iperereza ryakozwe na Leta y'Ubushinwa yasubiza ibibazo bitanu by'ingenzi. Niba koko Li yaravuga gukuri kuri iyo virusi, biramutse ari byose, ninde wagombye kubaza ibyifatwa rye n'abo bakoranaga? Uko polisi yabonye ubutumwa bwe bwite kuri WeChat, kumenya niba icyo gihe Leta y'Ubushinwa yari izi ko icyo cyorezo kiriho mu mujyi wa Wuhan, hamwe n'ukuriye kubazwa inkuru yatambutse kuri televiziyo ya Leta y'Ubushinwa yise Li n'abo bakoranaga ko bacura bakanakwirakwiza ibihuha. Akanama gashinzwe iperereza mu Bushinwa nikasubije email Ijwi rya Amerika ryakandikiye. Ntaragenda Uriane, mbanze nkubwire ko imiryango yabaguye mu ndege y'ikompanyi y'indege ya Ethiopia bayageze i Addis Ababa kwibuka abo baguye muri iyo mpanuka yimwe rero mu ndege zayo. Icyegeranyo cya nyuma ku mpamvu zateye ihanuka ry'iyo ndege mu bwoko bwa Boeing Max 737 giteganijwe muri iki cyumweru. Imiryango y'abantu 157 baguye muri iyo ndege iri mu cyunamo ya Addis Ababa kuri uyu wa mbere, yitegura kujya aho iyo ndege yaguye ejo ku wa kabiri mu birometero 45 uvuye mu murwa mukuru. Iyo miryango yabaguye mu ndege yasabye abahagarariye kompanyi ikora indege ya Boeing kutaza muri icyo cyunamo. Batanze ikirego mu nkiko baregamo iyo kompanyi bayisaba indishyi. Biteganijwe ko abakora iperereza bari busohora icyegeranyo bakagaragazamo uruhare rw'ikompanyi ikora indege ya Boeing, urwitwara abagenzi mu ndege ya Ethiopia n'ikigo cy'Amerika gishinzwe iby'indege.
Urakoze Jeffrey Mutagoma, nawe Diane Ninahazo ku ncamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika bunaho n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi, mu gihe amadosiye y'abakandida bose bitegurira kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yamaze kwakirwa, icegera cya mbere cya Perezida Nkurunziza hakaba n'umukandida mu matora aridogera radio na televiziyo by'igihugu ko bidaha umwanya ungana abakandida. Gaston Sindimwo yemeza ko ibi bishobora kuzana icuka kibi, hakaba no kwinubira ibizova mu matora. Mu kiganiro cyihariye n'Ijwi rya Amerika yanagarutse ku ngendo amaze iminsi yibonekeza, aho intara agendeye umukandida wa CNDD-FDD agabirwa ibitungwa n'ibiribwa, ibikorwa byose bigahagarara. Eloge buri kane zaratubwira ibindi.
Mu kiganiro cyihariye yahaje ujya Amerika, Gaston Sindimwo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba n'umukandida w'umugambi w'adasigana Yiprona anebagura inyifato ya radio na televiziyo z'igihugu RTNB, yagiriza icyo kinyamakuru cy'igihugu kudaha abakandida umwanya ungana no kubima ibyo barekuriwe n'amategeko muri kino gihe amaze kujana amadosiye mu rwego rw'igihugu utunganya amatora seni. Bwana Sindimwo yitanga ku rugero rw'ibyamubaye ko ku itariki ya kane y'uku kwezi igihe yajana dosiye iwe muri seni.
Ntibiduhumuriza nk'umukandida nuko televiziyo y'Uburundi na radio y'Uburundi yodufata twese kumwe. Narabonye igihe twaje gushikiriza ibyangombwa muri seni, twarabonye ko hari ubudasa. Turavye umugambo uri ku butegetsi, umusekretari jenerali igihaba kandida ingene babicishije makuru mbere bikaba nk'ukumenga ni indirect umenga ni igikorwa cya leta, umugabo ugasanga abandi baragiye bavuze amajambo abiri cyangwa atatu bigaca birangira. Mbere twarabonye yuko harabaye na publico reportage ku migambi ku byo yifuza n'abandi barabigize mugabo by'abandi ntibyashikirijwe. Ako rero n'akantu gatuma kwizerana bice bigorana. Urabona hari abandi benshi babanze kuvuga ati okay, umukandida w'umugabo muri ku butegetsi ngo twarahijije nk'ukumenga barahije gutsinda gacusime na mbere n'umukandida yabaye umukuru w'igihugu. Urumva rero ejo amatora agenze ukundi bice bigenda kundi ko bose batari ku rugero rumwe, nuko bose bafatwa kumwe. Uwo mu radio cyangwa muri televiziyo namaze kumuhamagara nka mubwira byo bemeza ko biri mu gukora nabi kw'abakozi bamwe bamwe ba televiziyo cyangwa abayobozi bamwe ba televiziyo. Dusaba yuko bose bafatwa kumwe, abarundi bagafatwa kumwe, amaradio agafata abanyamigambi kumwe. Wasabye ko haba couverture médiatique nuko iminota muba mwahaye naka ariko mubwira nabandi kandi bazaye ko umukuru w'igihugu niko yifuza kubigenda kuko twemereye abarundi amatora meza cyane.
Imbere yo kugera kuri aya matora meza mu ntara zitandukanye aho umukandida wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye agenda ashikanirwa ingabire n'ingemu zigizwe n'ibiribwa hamwe n'ibitungwa. Kuva yemejwe kuwa 26 ukwezi kwa mbere amaze kugabirwa inka zitari munsi ya 66 mu ntara zitandatu. Intara ya Gitega avukamwo hagati na hagati mu gihugu ari naho yemerejwe guserukira abagumyabanga nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yamugabiye inka n'imwe. Intara za Bururi, Makamba na Rumonge mu manuko bushi burengero nazo uko zikurikirana zimuha inka zitandatu, 16 hamwe na zitanu, mu gihe intara ya Bujumbura izwi nka Bujumbura Rurale mu burengero yamugabiye inka 10 nayo mu Cibitoke, mu buraruko bushi burengero wahegeranya 18. Ahenshi nko muri Bujumbura yagendeye ku munsi wa gatandatu w'indwi heze ibikorwa byose birahagarara, abantu bagategekwa kuja mu bikorwa rusangi canke ziterambere. Bwana Ndayishimiye abarongoye ibicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu asanga usanga bitabereye
birabaje kubona yuko umuntu ashobora kuja ahantu bagashabugara amasoko bagashabugara amavuriro bagashabagira gute bica bitera makenga abantu mbere kubwashe twibwe nitwifuza yuko aho tugiye bugara aho twifuza ko aho tugiye buca badandaza inshuro zibiri gusumba uko bahora badandaza nico nico cyifuzo cacu umugabo babihisemo uko uburenganzira bwawo ntacu abarundi barabizi.
Gaston Sindimwo wasezerana gutuma ku inama yo kurabira hamwe ukuntu batamukandida n'umwe yonigirwa mu menshi
iyo niyo tugiye guhimiriza kugira ngo bihagarare ku buryo abakandida bazofatwa kumwe imbere mu minsi imbere twosaba uyo mugwiseni canke umushikanganji w'intwara hagati mu gihugu ko yokoranya tugakorana abanyamigambwe twese tugakorana cyane cyane no munsi n'abakandida imigambwe irashaka kuyeje Yohani uno munsi akaje abakandida tukagira code de conduite yacu tukagira iki indahiri tarengwa aho tugiye gukinira Uganda mbere abarongi intwaro bakatwemerera neza yuko umukandida afise uburenganzira bwo kugira ibintu n'ibindi biciye mu mategeko video tugiye kubihimiriza mbere mu minsi imbere tugiye gutuma ku inama yuko twovuga n'icyo kintu
mategeko wagenga ibihe by'amatora mu Burundi abakandida bose bemerewe mu gihe cyo kwiyamamaza guhabwa n'ibinyamakuru umwanya ungana ugushikiriza imigambi yabo canke ivyo bazorangurira abanyagihugu baramutse batsinze amatora abajejwe intwaro nabo basabwa gufata kumwe abakandida muri byose mu gihe babagendeye intara zitandukanye amakomine amazone hamwe n'imitumba Roger Urika neza ijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
makuru mu karere k'ibiyaga binini yarabandanya ikigo gishinzwe iteganya gihe kivuga ko muri iki gihe c'imvura mu Rwanda hitezwe imvura idasanzwe izoshika mu kwezi kwa gatano iki kigo kigabisha ababa mu bigwati by'abantu nikora ko hatagize igikorwa ubuzima bw'abanyagihugu bwoja mu kaga umuji igisagara ca Kigali uvuga ko igiye kwimura abanyagihugu bagera ku 1,500 baba muri ayo makarti mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ni inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi
mu kigano n'abanyamakuru cyatanzwe na ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ministre ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi ndetse n'abamwe mu bayobozi b'ibigo bikomeye mu Rwanda hibanzwe cyane ku mvura nyinshi ikomeje kugwa mu gihugu kandi zakomeza kugeza mu kwezi kwa gatano abayobozi banyuranye bagaragaje ko iyi mvura ishobora kuzagira ingaruka ku buzima bw'abaturage cyane cyane abatuye mu manegeka umuyobozi w'ikigo gishinzwe iteganya gihe bwana Aimable Gahigi yavuze ko abantu bagomba kwitegura imvura nyinshi mu mezi abiri ari imbere uyu muyobozi yavuze umujyi wa Kigali n'uburengerazuba bw'igihugu ari uhazagwa imvura idasanzwe izaba iri ku gipimo hagati ya milimetero 400 na 500 bwana Gahigi agasobanura ko iyi imvura iteganyijwe mu mujyi wa Kigali hatagize igikorwa yakwangiza byinshi
murabona ko igice kinini cy'igihugu imvura izacika mu kwezi kwa gatanu mu cyumweru cya gatatu umujyi wa Kigali by'umwihariko murabona ko warushije imvura muri kwezi kwa kabiri imvura yarabonetse ariko ku by'umwihariko umujyi wa Kigali mu kwezi kwa kabiri wagize imvura nyinshi ahangara akaba ariho haza n'ingaruka kuri iyi imvura duteganya yitumba ingaruka zishingiye cyane cyane ko mu rugaryi twagushije imvura nyinshi haba mu kwezi kwa mbere muzi imvura yaguye haba mu kwa 12 no mu kwezi kwa kabiri murabona imvura by'umwihariko mu mujyi wa Kigali murabona imvura yabonetse uko ingana iyo abantu barimo bagenda ahantu henshi mu mibande cyangwa mu bishanga hose murabona ko amazi yaretse aho twatwa kwibaza ahantu hose tugenda niyo amazi yararetse kandi imvura yo ikaba nta gahengi iri buduhe iri bukomeze kugwa biraduha ishusho ki ku minsi iza imbere
umujyi wa Kigali urabarura imiryango igera ku 1,500 ituye mu manegeka cyane cyane abegereye ibishanga abatuye mu migunguzi ndetse n'abafite amazu adakomeye ashobora gusenywa n'imvura mu buryo bworoshye bwana Nsanzimana Ernest umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo yavuze ko abaturage batuye ahantu havuzwe bakwiye kwimurwa vuba kugira ngo bakize ubuzima bwabo
aho kugira ngo tuzarindire ko imvura yindi iza ibyiza nuko abari abaturage ababa bavuye hariya bakabisa kiriya cyago cy'imvura tukavuga tuti byibura kuva kuri ruhurura kugera imbere turasiga metero 30 kuburyo za metero 30 nta kintu gishobora gukorerwaho. Ikindi kibazo gikomeye turi kubona kiri mu miturire cyane cyane n'iriya mikingo, uko imvura igenda igwa, uko imvura igenda yiyongera, uko ubutaka bugenda busoma amazi bukaba saturated, biragenda bitwereka ko rwose dufite ibice byinshi mu mujyi wa Kigali bishobora kuzahura n'akaga ko guhirima, cyangwa iyo bita mu Cyongereza bita sliding. So ukabyuka mu gitondo cyangwa nijoro imvura iri kugwa, kubera ko amazi yinjirira hirya akagenda yinjira mu butaka. So ibi rero ni ibintu turimo tureba uburyo dushobora kurwanya abahaturiye bakavamo hakiri kare, abafite ibikorwa bakaba babikora amasi cyangwa. Ariko ibyo byose ndakomeza kubihuza n'iriya mvura imaze iminsi igwa, ndetse ikomeza no kugwa ku buryo dushobora kuzabona ibindi bibi kurusha ibingibi.
Abazimurwa muri iki cyiciro baje biyongera ku miryango 5,600 yimuwe mu mpera z'umwaka ushize. Ubu bagiye batura hirya no hino mu gihugu. Aba baturage bakomeje kwibaza niba imitungo yabo izishyurwa cyangwa niba ntacyo Leta izabagenera. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yakuriye inzira ku murima bimuwe mu bishanga baba bagitegereje ingurane, avuga ko icyo Leta ishyize imbere ari ugukiza ubuzima bwabo.
Nuwaba uziharabaye n'iryo kosa akagira uhabwa icyangombwa cyo gutura kubaka mu gishanga, ntabwo bivanaho ko igishanga kitaturwamo. Ndagira ngo tubwizanye ukuri, noneho abantu bataza kujyana kugira n'igihugu bajyana. Igishanga si cyo guturamo, ni ikijyanye na compensation cyangwa se ingurane. Amategeko yacu ngira ngo bivuga ko korwa by'abantu bihabwa ingurane igihe bishatswe kuvanwaho kugira ngo hashyirwe ibikorwa rusange cyangwa ibikorwa bifitiye abaturage inyungu runaka. Ugiye kubaka ahantu ibitaro, umuntu yari yahe kubitiye akantu k'akabira, ugiye guhaca umuhanda, umuntu yari yahateretse inzu ye, ushaka kuyivanaho kubera ko ushaka kuhashyira ibitaro, centre de sante, ishuri. Ibyo ni ibikorwa bifitiye abaturage inyungu rusange. Icyo gihe nka Leta, uwo muntu wari uhafite inzu ye, ukaba ushaka kuhanyiza umuhanda, ushaka kuhashyira ibitaro, ushaka kuhashyira ishuri, ugomba kumuha ingurane. Ariko aha ntabwo abantu tuvana muri Gikondo hano kwa Kadirake n'ahandi haje twenda kuhakorera, ni mu rwego rw'ubutabazi no kurinda uyu mujyi.
Leta ivuga ko abaturage bakenye ishobora kuzabubakira nk'uko basanzwe bafashwa, cyane cyane ababarirwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Umujyi wa Kigali uravuga ko wubatse amazu asaga 300 azahabwa imiryango itishoboye, abandi bakazakomeza kwishakira uburyo batuzwamo. Minisiteri ishinzwe ibiza ivuga ko imvura yaguye mu kwezi kwa mbere ndetse n'ukwa kabiri maze guhitana abaturage 60, amazu agera kuri 900 yarasenyutse ndetse n'imirima igera kuri hegitari 200 y'imyaka irangirika. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunzi b'ikiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika, mwari mumenyereye ko iminsi yose kuwa gatanu tubashikiriza muri Isanga ishimikira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Guhera muri uku kwezi kwa gatatu, icyo kiganiro muzoja muragikurikirana ku minsi ya kabiri saa 10 kugeza saa 11. Mwese na cyane cyane abakenyezi n'abigeme aho muri mutumiwe muri icyo kiganiro muri Isanga iminsi yose ya kabiri. Umwanya ni gwanyu.
Radio Ijwi rya Amerika. Banki y'Isi yashize ahabona raporo y'Isi yise Elite Capture of Foreign Aid Evidence from Offshore Bank Accounts, ivuga ko abategetsi b'u Burundi banyuruje amadolari miliyoni 122, no kuvuga hafi imiliyaridi 230 y'amarundi mu myaka 20, no kuvuga kuva muri 90 gushika kuri ku mwaka wa 2010 bayatwara mu makonti yo mu mabanki yo hanze. Mu kiganiro muri Isanga na mugenzi wacu Thomas Kamirindi, umuyobozi wa Olicom, ishyirahamwe gishinze kugwanya igiturire ni sesagugwa ry'amatungo ya Leta mu Burundi, Gabriel Rufyiri, avuga ko iyi raporo itamutangaje.
Iyi raporo narayisomye kuva aho mu kwezi kwa kabiri bayishiriye ahabona. Uravye rero ibirimwo, twebwe nta kintu na kimwe mu bisanzwe kigeze kidutangaza, kuko mu myaka ishika 20 tumaze dukurikirana ibijanye no gukoresha amafaranga ava mu gihugu hamwe n'ayaba yatanzwe n'abasanzwe bafatanya n'igihugu cacu, no kuvuga ikitwikunda kwita mu gifaransa redo developpement, canke no kuvuga imfashanyo zitanga kugira ngo hashobore gukugwa bikugwa by'iterambere canke imfashanyo mu bijanye no gufasha abagowa bakene ivyo byose nibintu byagaragaye neza yuko iyo mu gihugu haje nk'ama ero ijana canke amadorare ijana usanga umunyagihugu ashikirwa nayashika 30 gusa amadorare 30 kujana niyashikira umunyagihugu
andi yose abayigire mu mifuka y'abategetsi
yayigira mu agenda mu mifuka y'abategetsi ni ibintu twerekanye ni ibintu twavuze kuva kera mugabo kubera mu bisanzwe usanga abasuma ari basumbya ingufu leta rero nshatse kuvuga leta usanga arabanyagihugu twebwe rero niho tubona ko hari kibazo barabibona biraboneka biranagaragara nibi banki mondiale yasohoye twamaze imyaka itari mike tubivuga tubibabwira tubibereka baragize neza nibyo mugabo twebwe ndababwije ukuri ko atanaka imesha dutangaje mu bibintu.
Hanyuma hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika wanditse kuri Facebook VOA radio yacu yitwa Nziza Thierry ati emwe uravye amagorofa meza meza abategetsi bubatse muri imyaka 15 ugacura aba n'ubuzima bubi abanyagihugu tubayemwo biragaragara ibyo banki y'isi yavuze ariko ntacyo twebwe twakora cyangwa ngo tuvuge byo gutinya kwicwa canke gufungwa mwebwe kuki mutatinye kuvuga
oya twebwe ntushobora kuti ivyo gufungwa ivyo byo kurondera kwicwa ivyo nibintu bimaze gushika kenshi iyo rero ufise intumbero wihaye mu buzima ibyo bifata nk'icyo bita mu gifaransa risque du métier no kuvuga n'impanuka zishobora gushika zishobora gushikira umuntu wese abari mu kazi ibyo rero ntushobora kuba ufise ikintu wiyemeje mu buzima kuko ikintu kiba cyaratumye ubaho ku isi kiba ari icyo nyene ubushobora kuzira kwibaza rero ko utashobora kugira umuntu abayihenze abayiyumviriye uko azoba umwungere w'isi azoyihorako naye handi bo ntacho buza gukora umuntu icyo agomba gukora nayo abasuma turabizi ko nta kindi bakora atari ukwica iyo umuntu yiba ukwica birajana ntashobora kugira mugabe ibyo ntibishobora kutubuza gukora icyo tugomba gukora.
Kuri telefone dufite Ernest.
Yee kintu ndagwitaho muri ino minsi bigaragara yuko ibihugu hirya no hino bya Afurika bibona inkunga bikabikoresha mu bindi bintu bidafite mbese nk'ingingo bataganiriyeho muri make amasezerano bagiranye na banki nk'ibi bihugu bikoresha imitungo bitemewe n'amategeko ndumva banki hari nk'ingamba yajya ibafatira ikabahana byihanukire kuko abaturage ni bo babigenderamo cyane.
Gabriel, banki y'isi buriya ishobora gukurikirana abategetsi b'u Burundi bakekwaho kunyuruza imfashanyo z'amafaranga yaba yagenewe abanyagihugu?
Oya, ibyo mu bisanzwe ntibikurikirana kuko uravye ingene ikoze mu bisanzwe abantu bomenye yuko banki y'isi ni bihugu bija hamwe hanyuma bigaheza bikumvikana ingene izo fashanyo zitangwa n'ubuhinga bukoreshwa mugabo ni nka kujya twovuga Nations Unies mu bijanye n'ibibazo bijanye na gatakazi na muntu n'ibibazo bijanye n'umutekano banki y'isi yose nayo iraba ibyo bijanye n'amafaranga mugabo usanga abahagarara bafata ingingo n'abashikiranganji bajejwe ibigega bya leta usanga aribo babari mwibita inzego zitwara banki y'isi yose rero urumva iyo amafaranga atanzwe kenshi bihano bifatwa si bihano bituma umutegetsi twebwo twita umusuku aba basuku bacu bafatirwa ingingo iyi cyanki yo mu buryo bw'ubutungane ibyo bikogwa mu bisanzwe n'ibihugu biba byaronse iyo fashanyo kuko iyo batanze imfashanyo cyangwa ideni niwe mbere mu bisanzwe mishya mu community tuvyita imfashanyo tuvyi na madeni abanyagihugu bariha sinzi kw'ibyo abantu babizi n'amafaranga abanyagihugu bariha mu buryo bumwe cyangwa mu bundi naho tarihwa atorihwa n'abarundi hari abandi banyagihugu b'ibindi bihugu babayatanze kuko aya mafaranga hava yavuye hose n'amakori n'amatagisi atangwa
n'abanyagihugu baba aba America baba abanyaburaya baba nabande bari bo bose usanga
abayapani
cyangwa ubuyapani ni bimwe bica mu byo bita la solidarité internationale naye handi hoho nta fashanye bujya zibaho yajya namajambo abantu bari ko baravuga gusa mugabo ni abafise umuntu yemeye gutahubwira ngo afashe uwundi.
None se ubwo niba nkuko Ernest abivuze ati banki y'isi yari kwiye kujya ikurikirana abo bantu. Tuvuge ngo mu Burundi wavuze uti amafaranga 70% aturuka hanze ntabwo agera ku banyagihugu. Buriyo butungane bushobora bw'u Burundi bushobora guhaguruka bukavuga buti turebe aho aya mafaranga yagiye.
Ivyo niko bigenda dufatiye hariho dufatiye ku itegeko dufatiye mbere no kugirwa shingiro mu ngingo ya 69. Iyo ngingo ivuga ko ubutunzi bw'igihugu ari ntakomwa komwa ata muntu numwe numwe afise uburenganzira bwo kubwono nashaka kubukoresha icyo butagenewe kandi umunyagihugu wese akaba afise ububasha n'uburenganzira bwo gukurikirana ukungena ubutunzi bw'igihugu buriko burakoreshwa. Nuko uvuga rero amafaranga aba yatanzwe yinjiye ayo mafaranga yaje ubwo nyene acashikira mu banki nkuru y'igihugu ashike mu banki nkuru y'igihugu aca imbere uko akoreshwa banza kuja mu itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka ico bita budget. No kuva ko amafaranga banke y'isi ntiba irashobora kukurikirana mugabo inzego z'igihugu zose zibikurikirana aho rero muca mwumva yuko haca habaho ico twokwita ububasha buhabwa inzego z'igihugu z'ukurikirana umuntu wese bari kwarakoresha nabi amafaranga. Nuko nariko ndavuga nyine nti abasuma bafise inguvu ubuya zikomeye cyane gusumbya igihugu amategeko ajaho hariho nk'itegeko bita hariho ingingo iri mu itegeko ryatowe mu mwaka w'ibihumbi bibiri umengo na gatandatu. Iyo tegeko ryatowe yego nivyo ryatowe itariki 18 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu. Iryo tegeko ririmo mu ingingo ivuga ibijyanye n'ikintu bita arishisima irisite
n'ukwiga umuntu mbese gukira ku buryo budasobanutse uri mu nzego z'ubutegetsi ariko
umuntu umuntu wese afise amafaranga adashobora gusigura iyo yayakuye mu buryo bugaragara mu bisanzwe yagomba kuca bikurikira abibazwa mugabo kubera twavuze yuko abo basuma aba basuma basanzwe bateba amafaranga yacu bafise inguvu iryo tegeko bari bararishizeho mugabo cyo barabashiraho yuko mengo nta muntu umwe ashobora kubakurikirana. Ikintu giteye ubwoba rero ni iki gikurikira mu Burundi muri igihugu cyacu w'inama nshingamateka ibyegera byabo abo bantu bose nta n'umwe akuri naho buno munsi borondera kugurisha igihugu uno munsi akakigurisha bakagiheza nta sentare n'imwe ihari mu Burundi ishobora kubakurikirana. Twaravugije induru tubwira tuti none mwebwe murashobora gufata igihugu hakaba abantu naho umuntu yoturira igihugu kigasha kigahera adashobora gukurikiranwa n'ubutungane mu byo bintu bishoboka nuno munsi yose nta yaranze kujaho ni ikintu bita mu gifaransa la haute cour de justice ni sentare isumba izindi. Iyo sentare ishigwaho n'itegeko ritogwa n'inama nshingamateka n'ingingo z'amateka yaranze kujaho none mwe mwumva turi mu gihugu kimeze gutyo hariho mbere n'umushikiranganji ico gihe ari umushikiranganji w'ubutungane nibaza ko wari mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi gutyo yari inamu yari yihanukira avuga ngo iyo sentare ngo nta muntu yokwaba kuyishiraho yabibwiye abamenyeshamakuru ngo nta muntu yokwaba kuyishiraho ngo kuko ngo cibungabanye inzego. Murumva rero tugifise imico nk'iyo abantu bashobora kubahuka bajejwe gutunganiriza igihugu n'abanyagihugu bakashobora kuvuga imvugo nk'iyo ibintu by'igihugu biriko biribwa abantu bose babona murumva neza yuko ibyo bintu bigoye.
Uyu rero yari Gabriel Rufyiri avuga kunyonyeza ry'amatungo y'igihugu mu gihugu cy'u Burundi. Niyo tuheraheje ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri ino saha muri studio gatanu Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mubandanye mwumviriza radio Mukunda ijwi rya Amerika.